VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu mugoroba w'umunsi wa mbere, itariki 30 z'ukwezi kwa mbere, umwaka w'2017. Muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Fidel Niyongabo. Ndabaramukije nanje mu biganiro n'amakuru dufitiye kuri isa.
Abanyarwanda bakuze i Burundi hamwe bagasubira i Rwanda, amafaranga yabo inesesi Burundi irayarungika. Abarundi bakuze i Rwanda hamwe bakaza gukora i Burundi, RSSB y'i Rwanda irayarungika.
Uwo ni Frederic Nimarubusa, umurundi arongoye ishyirahamwe rihuza inzego zo kuvuzanya no gutega kaniriza kazoza abakozi muri Afrika y'ubuseruko na Afrika yo hagati. Ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini.
Umushikiranganji ajeje ku migenderanire w'igihugu cya Chad, Moussa Faki Mahamat, yatowe kuyobora urwego nyobozi bw'umuryango wa Afrika mu nama ya 28 yayo.
Muri Canada, umuntu yitwaje impoho yaraye yishe abantu batatu, akomeretsa abandi 8 ku musigiti w'abayisilamu.
Perezida wa Amerika Donald Trump abandanya gushigikira itegeko ryiwe riziririza impunzi n'abantu bava mu bihugu bigize ahanini n'abayisilamu kwemererwa ku butaka bwa Amerika.
Ayo n'andi makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyabashikiriza mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Makuru avugwa hirya no hino ku isi. Fidel
urakoze. Oriane, amakuru ya hirya no hino tubafitiye duhere ku yerekeye Afrika. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu cya Chad, Moussa Faki Mahamat, yatowe kuyobora urwego nyobozi bw'umuryango wa Afrika mu nama ya 28 yawo. Moussa Faki Mahamat yahiganywe n'abandi bakandida 4 yatsinze mu ncuro ya nyuma y'amatora, umukandida w'igihugu cya Kenya Amina Mohamed na Pierre Buyoya yahoze ayoboye Burundi muri iki gihe. Buyoya serukira umuryango w'ibihugu bya Afrika muri Mali n'akarere ka Sahel. Abategetsi b'ibihugu vya muri Afrika bakoraniye mu nama ku ngwa mukuru wa Ethiopia Addis Ababa bategeza kwiheza nanone ugusubira kwemerera igihugu ca Maroc mu muryango w'ibihugu vya Afrika. Ico ni kibazo kidahurikwe ko na bose igihugu ca Maroc cavuye muri uwo muryango mu mwaka w'igihumbi 1984. Inama igira ya 28 y'umuryango w'ibihugu vya Afrika ishobora kuba ihambaye cyane kuri kazoza k'uwo muryango. Ikindi ivyo bihugu bitumvikana ko ni sentare mpuzamakungu mpana vya abitegereza ibintu bavuga kugaruka kw'igihugu cha Maroc mu muryango w'ibihugu vya Afrika bishobora kugirira kamaro mu gihe uri kugerageza kwigwana ko kuvyerekeye amafaranga. Gushika muri iki gihe ibice 70% vy'amafaranga mu muryango w'ibihugu vya Afrika ukoresha atangwa n'abanyamahanga, mu gihe igihugu cha Maroc kizeye kuri ko bice ku bihugu 42 ku bihugu 54 bigize uwo muryango. Ibidashigikiye uwo mugambi biriko bikora uko bishobora kose kugira ivyo ntibishoboke. Ivyo bihugu birimwe ibihugu bikomakomeye mu karere ka Afrika nka Nigeria, Algeria, Afrika y'Epfo, Kenya na Angola. Perezida w'igihugu cya Guinea Alpha Conde yashigikiye amabanga yo kuyobora umuryango ku rwego rw'abakuru b'ibihugu. Yasubiriye perezida w'igihugu cya Chad Idriss Deby.
Tuve muri Afrika tuje muri Amerika y'uburaruko. Muri Canada, umuntu yitwaje inkoho yaraye yagize igitero ku musigiti w'idini rya Isilamu ejo ku munsi w'Imana, yica abantu 6 akomeretsa abandi 8. Umukuru w'ibiro bijejwe umuco w'idini rya Isilamu mu gisagara cya Quebec yavuze ko abantu bari mu masengesho ku mugoroba w'ejo igihe cyo gitero cagigwa. Umuvugizi w'igipolisi avuga ko abantu 2 bakekwa bamaze gufatwa ku mvuzo z'amatohoza, yamara ntiyatanze amakuru yerekeye abo bantu baribo. Umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau yasohoye urwandiko anegura icyo gitero yise igitero cy'iterabwoba ku bayisilamu. Yongeye ko avuga ko Canada yubaha ubudasa bw'amadini kumwe n'imico yo kwihanganirana. Twibutse ko mu mwaka uheze w'ibihumbi 2016 umutwe w'ingurube washizwe ku muryango w'uyo musigiti nyene.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mubandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump abandanya gushigikira itegeko ryiwe riziririza impunzi n'abantu bava mu bihugu indwi bigizwe ahanini n'abayisilam kwemererwa ku butaka bwa Amerika. Muri ico gihe amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yemeje kubandanya kwitwarira iyo ngingo mu masentare. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bagize imyerekano mu bisagara bitandukanye mu gihugu mu gihe abademokrate biteguriye gushyiraho itegeko rihagarika ingingo ya Perezida Trump. Mu butumwa butari buke yanditse ku rubuga ngurukana bumenyi Twitter, Perezida Trump yatangaje ko umushikiranganji ajejwe umutekano w'igihugu mu gihugu John Kelly yamubwiye ko ibintu biriko bigenda neza umuntu aretse utubazo duto duto. Yatangaje ko ibibazo bikomeye ku bibuga by'indege byatewe n'ingorane z'ibyuma vya ordinateur byagiramiye ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu Delta Airlines. Itegeko rya Perezida Trump ryatewe ku igikumu ku munsi wa gatanu ririmo guhagarika kwemerera impunzi ku butaka bwa Amerika mu kiringo c'imisi 120 no kuziririza ku butaka bw'igihugu mu kiringo c'imisi 90 abantu bavuye mu bihugu vya Iraq, Irani, Siria, Somalia, Sudani, Libya na Yemen.
Umusirikare wa Amerika yaraye yishwe abandi batatu barakomereka mu ntambara yaraye ibaye hagati yabo n'abagwanyi ba Al-Qaeda muri Yemen. 14 muri abo bagwanyi harimo abakuru babo batatu bagwana iyo bita intambara ntagatifu baraye baguye muri ico gitero kibaye igitero ca mbere kigizwe ku ntwaro ya Trump kuva agiye ku butegetsi ku itariki ya 20 z'uko kwezi kwa mbere. Ikinyamakuru cyo muri Amerika The New York Times gitangaza ko akagwi kagira gatandatu k'abasirikare ba karuhariwe bita Navy SEAL kagize ico gitero. Abategetsi b'igisirikare bariko baratohoza niba hari abasivile baguye muri ico gitero. Perezida Donald Trump arashima icyo gikorwa avuga ko cyagenze neza. Aho ni mu gihe leta yiwe ivuga ko banahakuye ayandi makuru yatumye batesha ibindi bitero byari byarateguwe. Yamara Stephen Zunes umwe mu bigisha muri kaminuza mu gisagara cya San Francisco abikurikiranira hafi avuga ko ari ivyo gutega amaso.
Amakuru yo hirya no hino twabategurira abandanya. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump amenyesha ko azotangaza uwo yagenye kuba umucamanza muri sentare nkuru ejo kuwa kabiri. Sentare nkuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igizwe n'abacamanza 9 ifise ikibanza gitegerezwa kuzuzwa kuva umucamanza Antonin Scalia yitavye Imana mu mwaka uheze yaramaze imyaka 30 muri sentare nkuru. Barack Obama yahoze ari perezida wa Amerika yagenye umucamanza Merrick Garland kuja muri ico kibanza. Yamara inama nkenguzamateka ya Amerika igizwe hanini n'abarepublika yaranse kumviriza Garland. Inama nkenguzamateka yatangaje ko perezida mushasha ari we azogena uzoja mu kibanza casizwe na Antonin Scalia. Amakuru atangwa avuga ko abakandida bari imbere y'abandi muri ico kibanza ari abacamanza ku rwego rw'igihugu Neil Gorsuch, Thomas Hardiman na William Pryor.
Andi naho mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ku mugoroba weje ku munsi wa Mungu, perezida wa Philippine Rodrigo Duterte yasavye ko Amerika yoreka kuburabuza ibigo bibika ibigwanisho mu gihugu ciwe. Duterte agabisha ko ashobora gusokora mu masezerano y'umutekano yagiranye na Amerika nibabandanya ivyo bikogwa. Ayo masezerano yafundiswe mu mwaka w'2014 yitwa Enhanced Defense Cooperation Agreement. Muri yo Amerika yemerewe kubikisha ibigwanisho n'ibindi bikoresho byo kwivuna abansi canke kugarukira imbabare mu bihe bitoroshe. Yamara ntiyemerewe kugira inyubakwa canke ikambi ihoraho. Mu bikorwa byo kwiyamamaza mu mwaka wa 2016, Duterte yashize imbere umugambi wo kuzogwanya urudandazwa rw'ibiyobyabwenge kimwe n'ubugizi bwa nabi mu gihugu ciwe. Ejo ku munsi wa Mungu yarahiye ko azobandanya abigwanya kugeza manda yiweheze mu 2022.
Naho mu gihugu cy'u Bufaransa abasosiyaliste batoye Benoît Hamon yahoze ari umushikiranganji kuba umukandida wabo mu matora y'umukuru w'igihugu. Ivyavuye mu nshuro ya kabiri y'amatora ya mbere y'abasosiyaliste ku munsi w'Imana vyerekanye ko Hamon afise hafi y'ibice 59% vy'amajwi. Yatsinze uwo bahiganywe Manuel Valls yahoze ari umushikiranganji wa mbere. Valls yemeye ko yatsinzwe. Hamon avuga ko igihugu gikeneye abasosialiste bafise ivyiyumviro bishasha vyo mu bihe tugezemwo no muri kazoza. Abitegereza ibintu bavuga ko umugambi w'abasosialiste watakaje icizere ku banyagihugu ku ntwaro ya Perezida François Hollande. babona ko uwo mugambwe ufise amahirwe make yo kurengana inshuro ya mbere y'amatora azoba ku itariki 23 z'ukwezi kwa kane.
Muri ko mwumviriza radijwe rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri FM 95 nibice 2, mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose 88 nibice 3 FM. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio@gmail.com. Kuri Facebook no kuri Twitter niho turi, adresse ni VOA Radio Yacu. Site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Umucamanza muri sentare ya gisirikare mu Rwanda yafashe icyemezo cyo kugumya afunze Sous-Lieutenant Henri Jean-Claude Seyoboka mu gihe cy'iminsi 30. Ibindi kuri inkuru Eric Bagire ubusa.
N'icyemezo umucamanza kuri inteko iburanisha Major Gérard Muhigirwa mu rukiko rwa gisirikare Nyamirambo yasomye mu gihe gituruhande rw'uregwa rudahagarariwe. Hari gusa uruhande rw'ubushinjacyaha bwa gisirikare buburana na Sous-Lieutenant Henri Jean-Claude Seyoboka. Ubushinjacyaha busaba ko Sous-Lieutenant Seyoboka yabakomeje gufungwa by'agateganyo, bwabwiye urukiko ko bugikora iperereza ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu bukurikiranye kuri uyu wahoze mu gisirikare cy'ingabo z'u Rwanda zatsinzwe. Ubushinjacyaha buvuga ko kugeza ubu bumaze kubaza abatangabuhamya barindwi gusa, kandi ko hari abandi bukeneye kugeraho bukabona kwinjira mu iburanisha ry'urubanza mu mizi. Sous-Lieutenant Seyoboka kuri ubu busabe bw'ubushinjacyaha avuga ko nta mpamvu n'imwe ifatika yatuma akomeza gufungwa by'agateganyo. Avuga ko mu gihe yabazwaga n'ubutabera bw'u Rwanda ku byaha ubushinjacyaha bumurega, nta kintu na kimwe gishya yasanze mu bikubiye mu idosiye ya mbere y'inkiko gacaca zamuhamije ibyaha, agasaba ko urubanza rwakwihutishwa akaburana mu mizi rukava mu nzira. Umunyamategeko umwunganira Robert Inkunda batware nawe inyunganizi ye kuri iyi ngingo ntiri kure ya Seyoboka. Nabo bavuga ko ubushinjacyaha butagaragaza impamvu nyamukuru bushingiraho busaba kongera igihe cyo gukomeza gufunga by'agateganyo Lieutenant Seyoboka. Uyu munyamategeko avuga ko kuba ubushinjacyaha buvuga ko bugishakira ibimenyetso ku batangabuhamya batanze ubuhamya muri gacaca, ibyo bwabyo nta shingiro bifite kuko urubanza rwa gacaca umucamanza mu rukiko rwa gisirikare yarutesheje agaciro mbere yo kuburanisha Lieutenant Seyoboka. Impaka z'impande zombi ziburana umucamanza mu rukiko rwa gisirikare yazisuzumye maze yisunze inkingo z'amategeko yemeza ko ubusabe bw'ubushinjacyaha bufite ishingiro. Yavuze ko ubusabe bw'ubushinjacyaha bwabutangiye ku gihe kandi mu buryo bwubahirije amategeko. Umucamanza Majoro Muhigirwa yemeje ko ubushinjacyaha buhabwa igihe bukanoza iperereza bwatangije ku byaha bukurikiranyeho Sous-Lieutenant Seyoboka. Umucamanza yategetse ko Sous-Lieutenant Seyoboka akomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 ahereye ku munsi afatiyeho icyemezo. Yibukije ku ruhande rw'iregura rugifite iminsi 5 yo kujuririra iki cyemezo. Sous-Lieutenant Henri Jean-Claude Seyoboka w'imyaka 50 avuka i Kigali mu karere ka Nyarugenge Rugenge hazwi nko mu Kiyovu. Yahoze ari umusirikare mu ngabo zatsinzwe zo ku butegetsi bw'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Uyu mugabo yabarizwaga mu itsinda ry'abasirikare barashisha intwaro ziremereye. Yageze mu Rwanda mu mpera z'umwaka ushize wa 2016 avuye mu gihugu cya Canada aho yakoreraga ibikorwa by'ubucuruzi. Nuwa kabiri woherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Canada kuhaburanira ibyaha bya genocide nyuma ya Bwana Leo Mugesera. Ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha bine bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu, bukeka ko yabikoreye mu Rwanda mu 1994 akiri mu ngabo z'igisirikare cyariho ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Ibyo ni icyaha cy'ubufatanyacyaha muri genocide, icyaha cyo gucura umugambi wa genocide, icyaha cyo gufata no gusambanya abagore ku gahato, n'icyaha cy'ubwicanyi nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Ibi byaha byose Lieutenant Seyoboka arabihakana akavuga ko ari ibihimbano. Inkiko gacaca z'Inyarugenge zari zaramukatiye imyaka 19 y'igifungo adahari. Ekabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi bihugu mu karere k'ibiyaga byo mu karere ko museruko bwa Afrika, bihugu bya Afrika y'useruko biriko birabira hamwe ingene uyu mwaka wohera byamaze guhuza uburyo bwo kuvuzanya hakoreshejwe mituel hamwe n'ivyerekeye gutanga amafaranga y'imperekeza ahabwa umukozi yakukurutse. Ibi biraba abakozi bava mu gihugu kimwe bakaja gukorera mu kindi gihugu kumvo zitandukanye. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Arusha.
East and Central Africa Social Security Association ishami rihuza inzego zo kuvuzanya no gutegekaniriza kazoza abakozi muri Afrika y'ubuseruko na Afrika yo hagati n'iryo ryatumwe n'abakuru b'ihugu n'amareta kugira ngo rigire umugambi utomoye wo gufatira ko uwo mugambi uzotuma abakozi bava mu gihugu kimwe bakaja gukorera mu bindi bihugu bunguka haba mu ntererano batanga canke ingene gutegekanirizwa kazoza kuri bo byo bandaniriza mu bihugu bagiye gukoreramwo. Frederic Ntimarubusa no murundi arongoye iryo shira hamwe.
Umuntu yarakoze nko mu Burundi akaja mu Rwanda akabandanya akora hama akagira yuko aja muri pension, twifuza yuko ivyo bihugu bibiri bija hamwe kugira ngo uwo muntu azaruhe pension kwiye nta nihagire ahatakaze. Ivyo rero twashaka ko biba mu bihugu byose byo muri aka karere. Shimi ngene u Burundi n'u Rwanda kuri ico kibazo ngene bagikora neza abanyarwanda bakuze i Burundi hama bagasubira i Rwanda amafaranga yabo inesesi Burundi rayarungika abarundi bakoze Rwanda hama bakaza gukora Burundi RSSB y'u Rwanda irayarungika. Tugashaka rero ko biba hagati ya Tanzania n'u Burundi, hagati ya Tanzania na Kenya, hagati ya Kenya na Zambia, ya Uganda na South Sudan kugira ngo abantu boroherwe kubera urabona ko ifite akazi muri iki gihe bitoroshe umuntu aha karunse itegereza kumworoheza kugira ngo ashobore gukora atunganiwe.
Iyi ni ntombero niyo guhuriza hamwe ibyo kuvuzanya hakoreshejwe uburyo bworoshe bwa mituweli. Uwo yahoze atwara ikigega cyo gutekaniriza kazoza abakozi INSS mu Burundi avuga ko uko byari bimeze ugwariye mu kindi gihugu yirihira amahera yo kwivuza kandi mu gihugu ciwe asanzwe ari mu ishyirahamwe canke ikigega cyo kuvuzanya.
Kuburyo umunywanyi wa mituweli ya fonction publique y'u Burundi aje gukorera muri Tanzania nk'akarorero agashobora kwivuza yerekanye ikarata ya mituweli ya fonction publique kigega kikiraba amagara y'abantu ngaha muri Tanzania kigashobora kumuvuza hakazorungika facture y'u Burundi. N'umu Tanzania aje gukora mu Burundi hamakagwarirayo agashobora nawe nyene kwivuza yerekanye ikarata ya NHIF yo muri Tanzania hama mituweli y'u Burundi kazoruka facture muri NHIF. Ibyo bintu ni ibintu biba mu bindi bihugu cyane cyane nk'i Buraya muri Union Européenne dushaka ko no muri iyi region ya East Africa Community biba ku neza y'abanyagihugu bacu.
Abakuru b'ibihugu baramaze kwerekana ko ubwo buryo ari nkenerwa kugira ngo akarere cyane cyane ka Afurika y'ubuseruko gatera imbere. Banasabye ko icyo gikorwa coja mu ngiro vuba. Ubu abahinga bo muri ico gisata bari mu nama yo gukuraho inzitizi zose zo kwibonekeza. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya aho uwo mugambi uzogira mu ngiro.
Hari inama iheruka kubera Nairobi kundwa iheze icyo kibazo cyaravuzwe kandi kiriko kiratera imbere. Kubujyo nibaza ko umwaka uza umwaka w'2018 tuzoba twashoboye gushika ku ntambwe iboneka kubujyo abanyahugu n'ibihugu byose bashobora kuvuzwa atangorane bonu kubera barenganye imbibi. Ikibazo gisigaye mu abo bita abahinga niwe bari kubaragerageza gukuraho imitego kugira ngo icyo kibazo gitore inyishu byihuta.
Bitekanije ko hazotangwa raporo y'aho ibintu bigeze mu nama y'abahinga abashikiranganji mu bisata bitandukanye izokurikirwa n'iy'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko ikazoba mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika irabandanya amakuru yayo.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira makimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Abahoze ari abasirikare ba M23 muri Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo boba barinjiye mu Rwanda ejo ku munsi w'Imana. Ayo makuru yemezwa n'umuryango wa Croix Rouge woba wabakiriye ndetse n'ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Rwanda. Mugenzi wacu ejo ni Mukankusa araduha ibindi bisobanuro.
Mu masaha mu gitondo yo kuri iki cyumweru tariki 29 Mutarama 2017, itsinda ry'abantu batitwaje intwaro bahamya ko ari abarwanyi mu mutwe w'inyeshyamba za M23 binjiye mu Rwanda baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko byemejwe na Lieutenant Colonel René Ngendahimana, umuvugizi w'igisirikare cy'ingabo z'u Rwanda, mu itangazo yashyize hanze avuga ko aba barwanyi ba M23 binjiriye ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagahindukira mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu. Kugeza saa 11 z'umugoroba kuri iki cyumweru, igisirikare cy'u Rwanda cyari kimaze kubarura abagera kuri 30. Amakuru agera ku gisirikare cy'ingabo z'u Rwanda ashimangira ko aba barwanyi b'umutwe wa M23 bavuga ko binjiye mu Rwanda bahunga imirwano n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizwi nka FARDC. Abarwanyi bahungiye mu Rwanda bamaze kumenyeshwa n'umuryango mpuzamahanga utabara imbabare ndetse n'abakeneye ubuvuzi batangiye kubuhabwa n'uyu muryango. Mu minsi mike ishize nibwo byatangiye kuvugwa ko umutwe w'inyeshyamba za M23 wongiye kubura umutwe nyuma y'igihe bigaragara nk'aho wamaze gushyira hasi intwaro burundu no gucikamo ibice. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana na Lieutenant Colonel René Ngendahimana uvugira igisirikare cy'u Rwanda, avuga ko nta kindi yarenza ku bikubiye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ko hari ibindi bisobanuro badafite, bityo ko bigoye kugira byinshi bavugaho ngo yagire icyo avuga bamaze kubona amakuru yuzuye. Ni inkuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda, Eric Bagirubusa.
Radio Ijwi rya Amerika. Abanyeshuri bo ku ishuri ryigisha imyuga ryitiriwe Musenyeri Makayeri Ntuyahaga riri muri komine Bukeye y'intara ya Muramvya bazindutse muri yegereyegereye kwiyamiriza iduzwa ry'amafaranga y'ishure bariha ku gice yakuwe ku 196,000 agashirwa ku 225,000. Mu kiganiro Furera Lino Ndayiragije aramutswa iryo shure ahaye mugenzi wacu Diane Ndonse Mukanya yatanguye amubwira uko ibintu vyifashe.
Abanyeshure babyutse isaha 9 z'ijoro, umunyegamara aratubyura turagenda kuraba, duce dusanga bamaze gusimba portaye baca baja kuri stade yo mu Bukeye arahaguma gushika saa 12 niho baca bafata ibarabara ifata Bujumbura mugabo baca baragebye abaca baca mu misozi bafata direction iji Muramvya, niho abapolisi baciye barabagumiriza ngaho bo ico bashaka kwari gushikira geteye wa muture ingorane bafise. Nace bavuga yuko ari Minervale twadugije, ayo rero bakavuga rero yuko ngo batoya ronka mugabo bikaba byadugijwe bivuye mu nama y'abavyeyi kubera ibiciro byaduze cyane. Ubona yuko igice cya kabiri tutoshobora kukimara kuko iki gice cya kabiri cyose tukaba tutari bwaronke subside za leta kuko ari ecole ya regime d'interna.
Ariko abavyeyi bamwe baranavuga ko batagishijwe inama batigeze babwirwa izo ngorane imbere yuko mufata iyo ngingo.
Oya yese kiretse abatashoboye kwashika nibo boca bavuga yuko batagishije inama. Gusa haraza ababyeyi atari bake arashikije ibyumviro barumva yuko hako duhagarika tukabaha intica ntikize ababyeyi baterere hanyuma rero tuheze tubandanye tugaburira abana omwe turabe yuko boshika mu gice bomara iki gice cya kabiri.
Mwabyumvikaniye mu nama yabahuje ryari?
Ya hari tariki 15 z'ukwezi kwa mbere.
Ico gihe mwarumvikanye ko bija mu ngiro muri kino gice cya kabiri canke habayeho kuvugana kubanza gutenyenya hama mukadosura kuvyiga?
Oya yere baranadusabye ama nimero ya mobile bayacishe kuri eco cache abandi turabaha nimero do konte y'ishure kuko twashaka ko boca bayarumbika muri trimestre nyene turabe yuko twoyiheza tubasuko twobasumira muri trimestre kandi abavyeyi bamwe warishaka n'abatari baje mu nama bamwe bariko barayarungika ku maiko kashe gusa abanyeshure baciye birevorota yuko ngo abavyeyi ngo ari nk'ibijuju ngo twapfuye kuri bapompa ngo bapfa kwemera ibyo badashoboye
aba bagize iyo miyerekano canke yegeregere ni uruhande rw'abana abavyeyi batari bitabiriye inama canke baravanze
bose twasanze bavanze nabari bararishe barimwe mubo twabona basohotse hanze
abo banyeshure bakavuga ko bategekanya kuguma muri iyo yegeregere gushika ryari
oya mu byumviro bavuze tumaze bamaze kubasigurira kandi turababwiye yuko dasubira inyuma ariko turumviriza ibyumviro bya bamwe bamwe turababwiye yuko ayo mafaranga umwe turabe yuko bogera no mu maegizami
muravuze yuko kimwe mu vyatumye muduza ayo mafaranga ari hagatererano ka leta irinda guha amashuri afite uburaro mutararonso hari icizere canke hari impango mwahawe yuko mugiye kukaronka vuba
oya ko kwene nta cizero dufise keshi bahora bacha bayarungika ubwo nyene igice gitanguye abanyeshuri bahora binjya mu ndaro ari ku makonte igisaha ndiko ndavuga nta yariko kuri konte amweke agiye ko mu minsi
bamwe mu bana bako barakora iyo myerekano hariho abafashwe n'igipolisi bo bagera kuri batanu vyifashe gute bashobye kurekugwa canke bagumije yo bagirizwa ikindi mba ariyo bakire
abajeje intwaro bamaze kuza bakabaraba na te turongoye ishure tukagenda n'abajeje izindero twagiye aho bari bakoraniye turabatora n'abari basabagiye mu misozi tugenda tuza turabatora kwari kubafunga kwarukuba kubanza kuba barabashira ahantu ati babace baza kubatora acabaza mu bandi tuguma tubazana ku ishure baherekejwe n'abajeje umutekano
arakoze mugenzi wacu Diane nini nahazwe ico gitigiri cy'amafaranga abo banyeshuri bariha ni bihumbi bahora bariha 19 n'amajana 650 ubu bakaba ariko barasabwa ibihumbi 25 kanya turasozera ibiganiro vyacu vyo muri aka kanya ariko mbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije
urakoze Oriane tubabwiye ko umushikira nganje ajeje w'imigenderanire w'igihugu cya Chad Musa Faki Mahamat yatowe kuyobora urwego nyobozi bw'umuryango wa Afrika mu nama ya 28 yawe Musa Faki Mahamat yayiganywe n'abandi bakandida bane yatsinze mu nshuro ya nyuma y'amatora umukandida w'igihugu cya Kenya Amina Mohamed na Pierre Buyoya yahoze ayoboye Burundi muri iki gihe akaba aserukira umuryango w'ibihugu bya Afrika muri Mali na karere ka Sahel
twabwiye kandi ko muri Canada umuntu yitwaje inkoho yarayagize igitero ku musigiti w'abayisilamu yicamo abantu batandatu akomeretsa abandi umunani umushikiranganji wa mbere Justin Trudeau yise icyo gitero igitero cy'iterabwoba ku bayisilamu
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump abandanya gushigikira itegeko ryiwe riziririza impunzi n'abava mu bihugu indwi bigizwe hanini n'abayisilamu kwemererwa ku butaka bwa Amerika.
Mu kiganiro n'abamenyesha makuru umuperezida wa Philippines Duterte agabisha ko ashobora gusokora amasezerano y'umutekano yagiranye na Amerika aho ni mu gihe yagiriza Amerika kuba iko iriko iraburabuza ibigo bibika ibigwanisho muri ico gihugu.
Abasosialiste mu France batoye Benoît Hamon yahoze amushikiranganje kuba umukandida wabo mu matora y'umukuru w'igihugu ibyavuye mu ncura kabiri y'amatora ya mbere y'abasosialiste ku munsi w'Imana yerekanye ko Hamon afise ibice 59% by'amajwi.
Twababwiye kandi ko umusirikare wa Amerika yaraye yishwe abandi batatu barakomereka mu ntambara hagati yabo na Al-Qaeda muri Yemen.
Nshuti mwakurikiranye makuru twari tubafitiye kuri isaha aha ni hagarukiye dushimiye ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma washize hamwe ibi biganiro ni Innocent Kimenyi kuri mikro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Oriane Itangishaka turabashimiye ko namwadoteza amatwi mubandanye mwumviriza radio ijwi rya Amerika mugira umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.